Tashime kwa mandanya kumviti za Ijwi Amerika. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomazi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Yobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe mugiye gucu Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu turi muri zone Nyamakarabo Komine mugina intara ya Cibitoke bateshejwe izabo n'imyuzura y'imvura haraheze imyaka ibiri basaba gufasha
nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye
cyo twari tufise twikora ko cyaratwawe geze ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
aba ni bamwe mu banyagihugu bateshejwe izabo n'imvura ihitiye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu Amakuru ya chotu ya here kuyavugwa ku Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu muri zone Nyamakarabo komine mugina y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira urengero bw'ico gihugu bamaze imyaka ibiri baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura yababomore amazu itwara n'indimiro zabo basaba gufashwa tumwe mutuzu bari barubakiwe bemeza ko tumaze gusenyuka mu gihe hari nabatigeze baronka utwo tuzu umenyesha makuru y'ijuru rya Amerika I Nairobi muri Kenya Elo Jurika neza afisi bindi kuri no nkuru
wewe yamaze ubwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yorarama
uwo numukenyezi Jose nyine ntiranye bagira muri site ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara Cibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi wone bagenze bahaje inyuma yo kuriza abo nababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kwa kane rishiri wa gatanu ukwa 12/2019 yemeza ko basana ba mu misaka kandi kuyimvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera gutinya kuto tururi tubarwako
ahatu habaye nabi cyane baduha ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha n'amabati turiyubakishiriza abatari bafisa mikoro byarabananiye wewe yamaze ubwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yorarama
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umunwa na hata bwanwa afise
anje gwanje yarakorotse rekane n'umuvanyi nayo nyene yarakorotse byakorotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye
nasinzi kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi
bamwe twari kose turubaka amatumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko bikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nkubijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane
yongera ko n'inzara yabaye inzara giza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari dufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa urabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
Celestin Seramba na baraje ushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana dufise biga bwe isahane bakironkano biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose baruga bashira kwigufura amashuri no kuvuga ahanyamakarabo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kibigo usanga ni kwa samahera y'umukotsa kibi nawo kagwa kamera mukotsa kibi no ahubwo n'icyo umugabura mweje wakibuze
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kuvura uko bagira
uya umuntu wari wese nga bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora basega bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gucu dufaranga byavuze baronka kunyi abantu babayeho nabi abana kuryama ubu gukubita ahantu habayeho nabi nta dutara dufise kandi butucu bakabavwa bati nimunyarutse tubahe imirasire nimunyarutse tubahe ibyo muryama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki
izi mpungengeza bari mu site ya Gisheke ziremezwa na musitanteri wa komine Mugina Juliana Ndayihaya yabwije ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti
ego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturajishinga ukijanye n'inzara bafise turabizi cyane bandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura bitwicaye tubanda ya tudodora hashiboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise byitsikiro yuko bishobora kuzokunda ubu tuvugana turizera yuko nabyo nyene bizahava bigenda neza kuko baraze dusabye devise ijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazi asidukaye meza ko azosanurwa vuba
abagira neza bakoze birya n'ubu icyo tubaze barakizi ayo mazu alikarabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira abenegihugu babandanye bakingirwa
abanyagihugu bari mu site ya Gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyempo muri komine Mugina intara cy'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'Uburundi ku miryango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 77 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje urika neza ijwi rya Amerika
eroje urika neza urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi ibanke yitiriwe urwaruka yitwe bije isabira bakiri bato na cane cane abigeme kadihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanke mu ntumbero yo kuronka ingurane ubuyobozi bw'iyo banke bwabivugiye mu ruganda rwa rumaze iminsi 3 ruhuriramwo urwaruka ruserukira abandi mu ntara zose z'u Burundi inkuru ijuru rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi mu ishikirizo na Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Huko bivugwa na Mawenimana Marlene mwe mu barongo ishyirahamwe ry'ugwaruka rihungura ibirato n'imikandara musato mu gisagara cha Bujumbura muri quartier ya Kamenge ugwaruka rw'abigeme si benshi bashobora kwitunganiriza imigambi neza kubwo mwigeme haracyakeneye kugo gwaruka ruguma ruronswa inyigisho kugira ngo rushobore kujya ku rugero rumwe n'abahungu mu bikorwa byo kwiteza imbere
hari ugwaruka rubizi mugabo ntabwo ari benshi nibake yabazi gutunganya imigambi kubera cyane cyane nkuko twabibona nka kera abagore n'abakobwa twaboneka nk'ukume ngo ari abantu turaba gusubikorwa by'imuhira tutoshobora gukora ibintu bijya na biriya mugabo uno munsi duhamagariwe abagore abakobwa kuja mu bikorwa by'iterambere tukabereka yuko dushoboye kubera tutazi kurondera uco usanga tuja mu ngeso mbi mugabo kuri twebwe twaje muri zinyigisho biradufashije cyane ejo tuzogira ico twimariye tutarinze kuraba imifuko y'abavyeyi biradufashije cyane
naho Oda Nduwayezu wo mu Cibitoke cya Rugombo mu burengero bw'u Burundi abona ko mwigeme atoroherwa mu koronka umutahe ariko yakoze neza umugambi wiwe arashobora kuronka abamufata mu mugongo uwo mwigeme ari mu ishyirahamwe rihingura amakara mu bucafu avuga ko n'ishyirahamwe ryabo ryashoboye kuronka ingurane mu ibanki y'ugwaruka
uburyo ntibworoshe kuronka ariko iyo watanguye urashobora kurondera umuntu aguha amafaranga makenya ugatangura umugambi wawe hama mu gihe ubona ko umugambi wawe wawutanguye ushobora gutera imbere uraja muri banke bije hamuka ukagira plan de faire yawe hamuka izana bakakuha ingurane ukabandanya igikorwa wabanje gutangura turi mu bo bamaze guha amafaranga kugira ngo dukore miliyoni 24 kugira ngo tubandanye ibikorwa byacu bivanye naho twari tugejeje turi mu makoperative imaze guha amafaranga barashitse no kuri tahe bararaba ibikorwa dukora kugira ngo bashobore kuduha ayo mafaranga
Christophe Ndagijimana umuhinga mu bijanye no gutunganya imigambi avuga ko kenshi ibituma imigambi imwimwe y'ugwaruka ihomba ari kubera ko ibayizwe nabi ibintu nyamukuru bituma umugambi wunguka ntibiheze ngo byisungwe
kugira ngo wiyumvire umugambi nimba ari initiative transformation il faut d'abord passer nimba mu kibitoki bari bagize transformation des demandes mu kibitoki myembiri yo transformation des passe kiriyo mugomba gacha mwitwari bubanza mugasanga nta myembe iriyo canke passe ke ziriyo murumva yuko muca mukora kandi muhomba kuko bizobasaba kuzana za matière première ari mu kibitoki hanyuma muheze mugire transformation abo banza hariyo ku supplementaire ya transport de matière première iba yongereye mu mugambi wacu nokuvuga plan de faire yanyu ifo yikwerekana yuko ivyo mukeneye byose kugira ngo umugambi uje mu ngiro na cyane cyane mu bijanye n'inyubako
Sixten Yuhire umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe Ugwaruka avuga ko igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge Ugwaruka mu gutunganya imigambi ari igikorwa bazoguma bakora. Sixten Yuhire avuga ko rimwe na rimwe Ugwaruka ruzana imigambi itanditse neza bigatuma basubizwa inyuma kuyinonosora gutyo imigambi yabo igateba kuronka amafaranga yo kubiteza imbere.
Gutegura neza imigambi ni igikorwa tubandanya dukora kugira ngo gwaruka rutigure neza cyane gose imigambi nkuko tubyifuza. Tubandanya tubigisha ubona twakoranije abigeme cyane cyane turi kumwe na Onifame. Imigambi bazana n'ibyo iba iteguye aho bageza mbwabo uko iminsi yandi ko bagenda tubona yuko bagenda bayinyanyura bayitegura neza gusumva nokuru twakurikirana bamaze kuronka ingurane. Ingurane baronka nazo bakayazwa kandi ku nyungu itabaza cyane n'inyungu basaba mu zindi banki n'amakofinansi dukorana. Kuvuga nk'ubu aho tugeze n'indwi ku ijana niho turi ubu.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko kuva batanguye gukora bamaze gutanga ingurane y'amafaranga ku batari bake nk'ingurane ku mashyirahamwe y'Ugwaruka ahamenyesha ko amashyirahamwe arenga igihumbi yamaze kuronswa ingurane kandi agashima ko abarose izo ngurane bariko bararihe ideni neza.
Ugwaruka ranezerewe cyane rwose n'umugambi wa Leta wo gushyiraho iyi banki ku buryo amadosiye twakira ari menshi cyane ku munsi ku munsi kandi tukaba tumaze no gutanga ayatari make kutudushyigikira imigambi yabo. Nk'ubu abagwaruka rurikiye mu mashyirahamwe y'amakoperative cyangwa amashyirahamwe no kwita amaentreprise commerciale bamaze kwemererwa guhabwa ingurane bararenga ibihumbi bitatu. Nyumva ko ari benshi n'abandi rero tuba twakira ku munsi ku munsi bava mu mihingo yose y'igihugu rero barishimiye cyane.
Umufasoni Janet Kem aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'umukenyezi Onifa mu Burundi avuga ko mu gihe umwigeme yoshika ku rugero ko kwitunganiriza neza imigambi imuteza imbere yoba ari intambwe ikomeye mu gushitsa amasezerano y'i Beijing ku bijyanye no gukuraho ubusumbane hagati y'umugabo n'umukenyezi.
Juge America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tafitiye muri kano kanya. Amashami 12 hadakiranira inyungu za politike mu Rwanda akomeje kugaragaza ko ikibazo c'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamwo abitavye imana kigihangayikishije abatari bake muri ico gihugu. Ayo mashira hamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo. Leta y'u Rwanda yo yemeza ko iri kwirondera umuti urama wo kukivuguti. Eric Bagirubusa arabandanya n'inkuru.
Ibisobanuro by'abakozi ubushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye. Abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe. Hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane. Bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu.
Birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona abashyingura, ariko ukurikije services zijyana no gushyingura hari aho bihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi. Aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300.
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kikibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Dushobora kuba tutakabanza ariko ntahantu mfite ho kugira ngo ndebe no gushingura, bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akangiza wo gushingura.
Urumva nta hantu none umuturage agira ho kuba yashingura umurima wanjye nawe iyo yinze biba bisaba kujya gushaka umurima ku ruhande.
Ni kunshura 11 ibiganiro nyungurana bitekerezo nk'ibi bibayeho Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ikavuga ko kukijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusangize yegera inzego z'ibanze bigasubirwamo. Madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage.
Inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere haminaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwiyemezamirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene ibiciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda ari nawo wafashe ya mbere mu gukangura abafatanyabikorwa iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturange ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera bapfushije gutwika imirambo. Itegeko ryatowe mu mwaka w'2015 icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage
ariko kugira ngo bazane ibyo koranabuhanga batwika umurambo wicaranye urumva ko ari ibintu ubwo bwo bagiye kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi ugeze ku murongo ugeze ku mutwe ukabagorora
ugenda bakigike ntako byade ese abana bo mu gihugu abaturage turimo turiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatobora ikiri mu mpapuro gusa hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko turere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byawo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimba asaga 1400 mu mirenge 414 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aherutse gushyiraho itegeko ry'uko ingenzi mvamakungu zibwirizwa gupimwa virusi ya corona imbere yo kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma yaho ubwoko bushasha bw'umugera bwitwa Omicron bwibonekeje muri leta zitandukanye. Joe Biden yarashinze kandi umurongo w'ingene iki kiza kigiye kurwanywa muri Amerika mu mezi y'imbeho ari imbere. Ariko naho biri uko, President Biden yabwiye abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu umugambi wiwe atari uwo gusubiza Amerika inyuma hahitiye. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abarundi babiri baha muri Amerika kuri iki kibazo. Wa mbere ni Jean Paul Rutanaga aha mu gisagara cya New York, na Komode Ndoriyobija we aba muri leta ya Michigan. Ni nawe atangura atubwira aho aba uko zifashe.
Muri Michigan ibintu byifashe nabi, urazi ibiharuro bihari ubugu igice cy'abanyagihugu nicyo kimaze kuronka inshansho zibiri 54% byonyine. Ni bice cyane kandi Michigani irimo abantu batari bake urukingo rucanco bagwemera n'abandi batagwemera. Nk'akarorero muri ibi bigene guverinoma federali yarungutse abasirikare kuza gufasha mu bitaro bya hano abasirikare bashaka 20. Ibitaro bya hano byose biruzuye, byararengewe, abaganga ntabo, abaforomakazi n'abaforoma ni bake cyane ntabo. Ubiraze ntabwo tuzifashe neza. Amashure abana baragwaye, abigisha, abakozi, uraze amakuru ku kumutu kumutu vila teko
umurakoto chanungo sekande ayo makumu ujeniyo kukona wa jejwe ama galaya wa nuhu hatu kufuga mwishanaye Brian Peters akawaliwe mkuru wishira hamwe jitaho ama galaya wa nuhu mulile tamishigana ya tangaja mwakuri hai kinya makuru na televizyo ABC ko atabona ukuntu ico kiza kigiye kurangira abarundi muri ngaho muvifata mu gute mwumvise amakuru nkayo
abarundi turi hano hari no bashya mu minikubiri hariho aba bamwe izirucanda ngo babyumva kandi babifashe zo twari bibiri n'abandi rero bagenda buke buke bagikoresha n'ubuti wacu kwibikira kwibishushe cyane bakwemeza yuko ari uwo muti birateye ubwoba kuko urazi umuntu wese ubaza asangaza umuntu iruhande yiwe cyangwa umugenzi wiwe amaze kurwara uwo mugera cyangwa yatsinze kaze n'uwo mugera cyangwa yitanga n'uwo mugera
icyo kibazo cy'abantu bacinuba urucanco turakigaruka ko ariko nashaka kampeni ijambo umushingantahe Jean Paul Witanaga ari mu gisagara cya New York aho mu gisagara cya New York nk'uko twabivuze haramaze kwaduka wa mugera mushasha wa COVID-19 bita Omicron ukaba nk'uko bitangazwa wadutse bwa mbere na mbere mu gihugu cya Afurika y'Epfo uyu mugera waratandukiye ibihugu bitari bikeze muri Afurika y'Epfo ekani ngo yarashitseyo murumva ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washitseho ariho umugwayi yatowe mu gisagara cyo muri Leta New York Long Island akaba kandi n'abane mu gisagara cya New York City aho ni muri Leta ya New York turi kumwe n'umushyirana Jean Paul Witanaga ibintu byifashe gute muri iki gihe tuvugana Jean Paul Witanaga
ukuri kimucheke covid ni kintu abantu bose baze kuko kitangurumba ubwambere bayitura hari muri kwa 12/2020 igihe yatera cyane ngaha mu kwezi kwa gatatu kwa kane ku mwaka uheze 2020 abantu barapfuye abantu barahunye ngo bitaza arenge batabakoze bariho ubu rero abategetsi batwara uyu mu kisagara cya New York bahaga mu kicane rwose ko abantu babatikiye ibintu byose barugara nukura amayoposi arugara aho rero ibintu bye bajya bikurikirana bagakurikirana abantu batanga barabimenyera hanyuma ico no gace c'ubuntu kuri abantu hari ubwoko bwinshi hari abavyemera n'abatavyemera mugabo benshi bubaragwa nk'igisagara cya New York kuri 85% baramaze gucandagwa ariko hanyuma ikintu naco igisagara cya abategetsi b'igisagara cya New York bashyizeho amategeko akazi ya gisirikare ni ukuvuga yuko ujye mu gufungura muri resitora yo mu ibare ubwo bategetse ko amashuri yose abakozi baho ubu abakozi ba leta ya jire ya New York abarimu abantu bose abarimu mu mashuri prive no mu ma na ya leta ubu umukozi wese atako ufati incandago zikenewe batabigize barabirukana
muri leta ya New York no mu gisagara cya New York New York City eka no mu makartiye ari muri icyo gisagara aguriyemo abarundi batari bake Jean Paul Witanaga abarundi bo ariko bavyifatamo utamurikiwe
abarundi ubwo nasanze sinazi ko bikunda burya abarundi nasanze bikunda ahubwo nasanze benshi baracyitaba icyo tuzi cyo hari n'abantu igihe babimenye hari abantu basanga bagwa bagiye kwipimisha bwa mbere bakifatanya n'intego basanze baragwaye batabizi hari ugasanga mu rugo biteye induru ucadagisha ntibabyumva nukuri bose barabyitabira nukuri si no kubesha twambara amamaski mu manza duhuriramo izo turazambara atanwa duhase urumva kararenga bo ndibona batwanyiwe ugakura mugabo mu isanzu kina turabyiteguye kuko n'amategeko ya leta ubu byamaze kutujamo ubwa mbere byari bitugoye mu bwoba abarundi kuri ba sibindi bakinisha iyo yajishashe bituzi batubwira naho bari bakuye maske ahantu mu nzu uri mu nzu bavuga ko aho muri sale muzambare abarundi bazita banukuri natangaje
kumode andori ubija ari abantu eka bahinga mu byerekeye amagara abantu bamashikije ibiganiro ku televiziyo bavuga ko kenshi na kenshi isagara biguriyemo abantu benshi baje mu bitaro kubera icyo kiza cya COVID-19 ari abantu kenshi na kenshi batarafata injandago aho muri Michigan niko byifashe
ego niko byifashe iyo dukurikiranye amakuru baratubwira yuko 90% y'abari mu bitaro ni abantu batanga urucandago na rumwe wajya no mu batsinzikaye cyane rwose ugasanga ni abantu batanga urucandago na rumwe ego nibyo n'abazironse barahari ariko bakubwira ko ibimenyetso byabo bidateye ubwoba cyane ntituzi igituma rero bamwe bakibakira kekeranye gufata ubucandago ariko ibimenyetso byo kwingwara yasubire kuduka birahari biraboneka cyagaseseshwa rumuri kandi birateye ubwoba.
Iharuro ritangwa n'abakora mu bitaro aho muri Leta ya Michigan bivuga ko abantu binjizwa mu bitaro kubera COVID-19 biyongereye inshuro 13% muri zindwi zitatu zirangiye. Murashaka kutubwira ikintu wibaza ko cyateye ibyo bintu?
Ikintu ushobora kuba nibaza inkino zimaze iminsi zibera muri Michigan irafise amakipe abiri y'umunsi akomeye cyane. Izo ekipe muri zindwi zitatu ziheze, reka dufite uko kwezi guheze, zahuye n'izindi ekipe zikomeye cyane. Stade ugasanga irimo abantu bashika ibihumbi ijana, ibihumbi ijana na mirongo umunani, ugasanga nta muntu yambaye maske, bariko baragwana mu nda, bariko barasomana, bariko barabyina hamwe kubera batsinze. Icyo kintu ndibaza ko kiri mu bintu kiba cyatumye ibiharo biduka rwose. Inkino. Hama gukora imanza barasubira kugabanya ibitekerezo by'abaja mu masado reception, imanza ziracakorwa, maske ntiraba itegeko hano muri Michigan kuko zari bimeze bwa mbere, ushatse urayambara cyangwa ushatse ukayireka. Ivyo vyose n'ibintu bishobora kuko byatumye uwo mugera usubira kwiyongera.
Ibindi bintu mwibaza ko vyoba bije gusongera isi ibihe nk'uko mubizi muri Leta Zunze Amerika hose ni ca gihe ubukanyi utanguye gushika. Eka haravugwa kandi ikibazo c'ubukene bwa foroma namwe mwagicishijemo. Ivyo vyo muribaza ko vyoba biri mu bintu bituma iyo leta yagiye ku rutonde rwa mbere.
Ivyo vyose barabivuga. Iyi minsi mikuru ya umunsi mukuru ukomeye cyane wa Thanksgiving nogeranye n'umuganiro mu Kirundi, aho abantu ibihumbi amamiliyoni bagiye kuramukanya bagakora iminsi mikuru. Nimwe bagire ko tuba dufite hafi iminsi ine cyangwa itanu atakazi. Ibyo ni ibintu bishika gake muri Amerika, nicyo gituma abantu bahura bagasangira bagafata ingendo. Ibyo by'ubwoba bisa nk'aho babyibagira bagashyira imbere kunezerwa. Hanyuma ikindi nacyo Noheli igiye kuza, Bonane igiye kuza, iyo ni iminsi mikuru Abanyamerika bemera cyane, Abanyamerika gusa n'Abarundi bose. Ugasanga batwahuye bahuye baryohewe ibyo bindi byo kwiyubara umugera bigasubira kuzibuka ruko iminsi mikuru iheze.
Jean Paul Rwitanaga, muri iki gihe hadutse umugera mushasha mwihweje inkingo zikomakomeye zafashwe n'abategetsi, kandi n'ukuntu abanyagihugu bo muri New York bavyitayeho, muribaza ko ubu naho nyene bazofata ingamba zikomeye bakanisha uyu mugera mushasha.
Nashaka kumenyesha ko hano ubu kugira ngo uzume Amerika watakufise wadicandagishije nisi tatwe nisi tatukushika ino kandi bikana ko atacu guhaye. Ubu batanze amasaha 24 kugira ngo uje muri Amerika, si 24 ubu ni 24 niho winjira muri Amerika wamaze kwicandagisha. Ku vyerekeye ivyo vyo guhagurukira ubu iyo ndwara, ubu abakozi ndashimira abakozi ba Leta ya New York bomba muri Leta abarimu muri ekoprize cyangwa ya Leta uticandagishije barakwirukana bataha. Kandi ikintu nacyo bashizeho nisho kujya kugura ikiyeri cyangwa kujya ahantu uterekane kwa candagishijwe. Ibyo ntibyashoboka. Ibyo ibi barabikurikirana neza na neza, barafata ibikenewe byose kugira bagerageze kugabanya ntibise kumera nk'ibyo twari twaciyemo kuko umutima wari watubuyemo. Ubu ni ukuri bari hari ukuri kwicandagisha, n'abantu bari kwicandagisha kabiri basaba ngo bicandagishe rimwe kwa gatatu. Ubu umwana w'imyaka 5 gushika ku myaka 17 babasaba yuko bo kwicandagisha. Ibyo nivyo bamaze gusohora ubu nyine mu mwanya abana ku myaka 5 gushika 17 ubu bategeka ko bo kwicandagisha. Incandagisha ziriho, urumva rero turike tubuye turi ngaha.
Muribaza none ko nk'abantu abo sibo bari mu rugwi mwinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batemera gucanja, muribaza ko bazohakura nk'icigwa nk'aho muri Michigan yari mu mareta afise abantu batari bake baticandagishije, icigwa kirashobora kuba ari uko urucandago rukora.
Ikintu nacyo nabonye ahantu hari abantu bumva bamabekana ahantu abantu batize abantu batagize amashuri manini, niyo ningorane kubasigurira. Ndayibona ngana New York adashe abagenzi bamba makaritsi toyi cyane zisanzwe, ni ukuri iyo babwiye yumva ugashamo ubwenge ugasigura n'ivyo vyose birakina. Bumva ivyo kubutema utavye nariva ku ngo nyinshi, hariho wewe nyene, hari Imana, hariho biriya na biriya. Ugasanga je nibaza yuko na abatabifashe ntabyo bazofata, bavuga n'ubundi sinzi ntawe uzi Imana vyayandikiye. Yumva n'Imana vyayandikiye, nari ni ngorane jewe sinizigiye niba ariko abonyana batazohinduka cyane tumaze imyaka ibiri covid iri ngabayivuga bayiririmba iririmba ivugwa hose atagihinduka ubu sinumva ikintu cyakize batewe kibatera ubwoba.
Akarino ga duce dusozera amakuru twa tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize urahara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikoma ikomeje Jean Diane ni nahazwe yakoze Venuste nshimira Imana yashize hamwe amaje ibiganiro by'ino munsi mugira umugoroba mwiza mwanyu mu vyanyu.